This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Kigani rogiha ijambo abatwumviriza cyo muri kitondo kuri radio Ijwi rya America turaza kuvuga ku byerekeye ukwitegurira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizoba mu kwezi kuza mu gihugu cya Brazil. Hano muri studio ku telefone turi kumwe na Desire Hatumimana ayoboye ishyira hamwe ry'abamenyesha makuru bakurikirana ibyerekeye inkino mu Burundi. Turi kumwe kandi na Tarsis Tungabose umumenyesha makuru akora kuri radio y'igihugu mu Burundi akongera akaba akorera na radio BBC. Turi kumwe kandi na Prosper Karegwa ntakiri muto akurikirana ivyerekeye inkino n'umupira w'amaguru. Dutangurire kuri Desire, ubona ibintu bimeze gute mu gihe twiteguriye igikombe cy'isi yose cyo mu kwezi kuza, hasigaye indwi nka zitatu tuvuge muri rusangi atmosphere uyibona gute?
Nukuvuga ugiye kuraba abantu barakunda igikombe cy'isi yose cyane gose, abantu bose bararindiriye mugabo ngaha mu Burundi batangwe kwibaza ati mbe bwo vy'amatara vyitwa dere stage nzaba biduciramwo nayo ubundi hoho bose nta kindi biyumvira mu kwezi kwa gatandatu yuko ari igikombe cy'isi yose, barabe igikombe cy'isi yose kuko n'inkino ziba rimwe mu myaka ine, ni ukuvuga ko zizaba zinyotewe kandi koko iyo ziriko ziraba nta kabari na kamwe karimwo televiziyo berekana umupira udasanga kuzuye ekara no mu mihana abantu baba bagicaruka. Nicyo gituma rero byerekana yuko koko barindiriye igikombe cy'isi yose bakinyotewe.
Witegereje imigwi izoba iri muri ico gikombe ukaraba n'abakinyi ukugene bahejeje saison zabo mu mashampiyona bakinamwo, ubona hari impungenge wufise ku bakinyi bamwe bamwe canke urabona ko abakinyi abantu biteze kuko igikombe cy'isi yose abakunda umupira w'amaguru baba biteze abakinyi bakomakomeye ko bakigira mu ruhare?
Niko koko ugiye kuraba ukaraba mu rutonde rw'abakinyi bo ku isi ukaraba ingene abakinyi bahamagawa baribo sabakinyi benshi twovuga ko bababaye bazobora mu gikombe cy'isi yose. Naho tubona yuko nko mu gihugu cy'Ubwongereza batakaje umukinyi Theo Walcott, ama mu Faransa naho baherutse gutakaza umukinyi twa Steve Mandanda munyegori naho yari usubirira uwundi. Hari n'abandi bakinyi bamwe bagiye barakomereka ariko ntitwovuga ko byabaye byinshi cyane gose. Kuvuga yuko rero abakunze umupira w'amaguru bazobona ibihangange mu mupira w'amaguru ba Cristiano Ronaldo, ba Lionel Messi, eka abakinyi bose b'ibihangange ugiye kuraba bazaba bitavye iryo higanwa. Bikerekana rero yuko bigoye gose, bikerekana yuko ari higanwa ryo barikomeye kuko ugiye kuraba baramaze gusohora ibihugu nka byose byatanze abakinyi bashika 30, hariho n'ibyatanze mbere 23. Byerekana yuko umunyiteguro isa niyarangiye, ubunya bariko barakora ibyanyuma bakina inkino za kivandimwe kugira barabe ko abakinyi bomenyerana abatari bwamenyerane neza baje hamwe. Nayo ndiho ugiye kuraba ni nkuko n'abamenyereza bamaze guheza gutanga abakinyi babo bamaze kwerekana ko kugiye kuraba nabo bavuga ngo 30 we muri 23 bababona abasigaye nk'abandi bo gusubira abandi. Bikaboneka rero yuko igikombe cy'isi yose cyo muri Brazil kizoba gikomeye cyane, na burya igihugu cya Brazil ari igihugu gisanzwe gikunda umupira, abanyagihugu bakunda umupira, hanyuma nacyo gihugu nyene kikaba giteye imbere mu mupira w'amaguru. Nibaza rero yuko iryo higanwa rizoba rikomeye cyane ugiye kuraba abakinyi b'ibihangange bazitaba, eka urabye ibihugu byose abakinyi dukunda kubona mu nkino za Buraya bose bazoba ari hariya kaye pokile tabake bake bagiye barakomereka mu migu yabo.
Radio y'u America i Washington DC. Kuri telefone kandi turi kumwe n'umumenyesha makuru Tarsis Tungabose akora kuri radio y'igihugu mu Burundi akongera akorera na radio BBC. Weho kubikwerekeye mu gihe dusigaje indwi zitatu gusa mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kibe mu gihugu cya Brazil, muri rusangi ubona ibintu bimeze gute imyiteguro ama equipe abantu kugene biteze icyo gikombe?
Ndabibona na cyane cyane mvuga ngo kubyerekeye Afrika iserukirwa n'ibihugu bigera kuri bitanu muri icyo gikombe cy'isi yose. Abantu benshi baribaza bakunze umupira bati mbe Afrika izobyifatamo neza kumbure ihikire nk'aho yigeze gushikana Senegal muri kimwe cyane gishyire cya nyuma canke izohava igenda ivamwo ubutarariye. Tumaze kuraba nk'imigwi ibihugu biserukira Afrika birimwo, umuntu akaraba umugwi umwe itsinda rimwe rimwe ibihugu bya Afrika byagiye biragwamwo arabusanga umengwa amahirwe si menshi n'ahadugize ati nawe nu ahayi igihugu kikagize kwinana tutagishobore kurengana n'imiburi y'iburi gice cya mbere gifume gishyika muri kimwe cy'umunani gishyiri cya nyuma. Murazi yuko igikombe cy'isi yose umengo cyahariwe n'abanyaburaya n'abanyamerika, abanyamerika cyane cyane bo muri Amerika y'umanuko. Ariko rero ntaco buza yuko nigenda bugi igihugu kigira iki ibihugu bya Afrika cyiyongereye ko hakaba indoto z'ugushobora kurengana igice cya mbere cya kabiri ndetse tugashikana muri demi finale. Ibyo arigeze guhakwa kuba muri mu Buyapani na Korea y'umanuko aho Senegal yashitse kure twarabibonye kandi no muri Afrika y'Epfo muri Ghana aho Ghana yapfuye kwinjira muri kimwe cya kabiri gishyize cyanyuma tukibaza tuti nawe nungira ngo hariho intambwe zigenda ziriyongera buke buke uwo ya imigwi ya Afrika amaze kumenyera amahiganwa nkako ahanini igizwe n'abakinnyi babigize imyuga bakomeye cyane rwose bakina mu migwi y'ibihangangiza rutura hariya mu Zaburaya byerekana yuko rero urugero rw'umupira wa Afrika rwisununuye rwose ihama abakinnyi bagakina atako bafite mu maso no mu mutima hamwe babwira ati abana bageze dusanzwe dukinana mu makrede hariya ni ukuvuga nta kintu na kimwe tubaza ko badusuhubya gihambaye hanyuma rero turavye nko kubyerekeye ibihugu tubona dufitiye impungenge nko muri Afrika gendera nka Ghana. Ghana ni igihugu benshi bakunda kwizera mbere n'abantu muri ko muraganira baravuga ati Ghana niyo twa dufite umwizero munini ya cyane mu bihugu bya Afrika bizoduserukira mugabo rero ukaraba itsinda waguyemo itsinda rigizwe n'Ubudagi Portugal na Leta Zunze Ubumwe za Amerika murumva ko itsinda riremereye cyane rwose Ubudagi n'igihugu imaze gutwara ibikombe by'isi Portugal n'igihangange n'aka gikombe baratwara bamabagira kure kandi ni mu guserukira igihugu ufite abakinnyi bakomeye cyane rwose bafite n'abamenyereza b'ibihangange Leta Zunze Ubumwe za Amerika kera bavuga ngo nikomeye cyane nayo nyine yarateye imbere rwose muri kino gihe ku buryo atari umugwi wo gutamunda asa nk'uko kumbure byari bimeze mu myaka ya mbere aho rero Ghana turayifitiye imbungenge turavye itsinda urimwo hanyuma turavye nka Cote d'Ivoire ifite abakinnyi barutura nk'abaya yature mu myaka igira kuri ngaha hari twari umupira w'inzahabu wa Afrika tukari abagenzi be ba Gervinho tukari abakinnyi nka bamwe ba Wilfried Bony ba Drogba bavuga tuti mitsinda bari mu rigizwe na Cote d'Ivoire, Ubuyapani, Colombia n'Ubugereki boronka ijambo bavuga bagiye zakenyeye zigumye hamwe bagenda bavuga bati ni hasi hejuru turonke ikibanza tusobora kwisununa turenge igice cya mbere a Cote d'Ivoire turayiha amahigwe asumba kumbura ya Ghana hanyuma muri indi tsinda Nigeria iri kumwe na Argentine Bosnia Herzegovina na Irani aho Nigeria itiyandandwe ko kumbure yoronka amahigwe yo gushobora kurengana igice cya mbere igashobora gushika mu gice cya kabiri nayo nyine yafite abakinnyi benshi bakomeye cyane mbere tubaza ko n'umumenyereza biheza bikamugora gutorokanya abatwara nabo yose yivya kuko bafite abakinnyi benshi mu yoro no tantari mu bihugu bya Buraya. Cameroon tubavuga ko ari umugwi nabo ukomeye mugabo urimo abakinnyi bamwe ariko barahumura nka Samuel Eto'o Fils yakina mu gihugu cy'Ubwongereza ariko Cameroon ikaba nayo mu itsinda ritazokoroha na gatoyi uri kumwe n'igihangange nka Brazil yo yatunganije iryo higanwa ukaba kumwe na Croatia hajya Croatia n'igihugu gikomeye cyane mu bihugu bya Buraya gizize umupira kuva kera hakaba na Mexique nayo nyine itoroshe Cameroon amahirwe je mu mengo sikirenga muri iryo tsinda ritoroshe namba hama Algeria nayo dusurukira kandi iri kumwe n'Ububirigi umugwi w'Ububirigi ufite ukomeye cyane turavuye abakinnyi bayo bawugize igihagararo cy'umwe n'ubundi n'umugwi ufite ukomeye cyane bakamwe n'Uburusiya hamwe na Korea y'Umanuko Algeria nayo nyine iri mu itsinda ritoroshe rembona muri rusange mugabo Afrika iyo ishobora kwizera imigwi ibiri ishobora kurengana igice cya kabiri ibiri cyangwa itatu ishobora kuguja mu gice kigira kabiri cya kimwe cy'umunani gishyira icyanyuma niko bona muri rusange ibintu ndo bivuga ku bwanje
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro giha ijambo abatumviriza aho turi kumwe na Desire Hatungimana ayoboye ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru bakurikirana ibyerekeye nkino mu Burundi turi kumwe n'umumenyesha makuru Tarcisse Tungabose akora kuri radio y'igihugu mu Burundi akongera akabakorera na radio BBC turi kumwe na Prosper Karegwa umukangara akunda gukurikirana ivyerekeye umupira w'amaguru tubandanye gato Tarcisse wari kuravuga ko imigwi muri Afrika imaze gutera intambwe imigwi inserukira igihugu byibonekeje mu bikombe by'isi yose byabaye aho yagerageje gashika kure byatanguranye n'umugwi inserukira igihugu wa Cameroon mu mwaka w'1990 1990 aho wacitse mu ca kane cy'igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru wakuwemwo n'ubwongereza inyuma y'ikiringo cahari umupira w'amaguru 1990 ndibuka ico gihe inyuma ya Cameroon ukuntu yari yavyifashe ico gihe ko nibihugu byinshi cyane cyane bihugu byo muri Amerika mu manuko uvuze kuva muri Afrika babona Cameroon bari batangwe kubona ko Afrika itangwe kuduga ariko abanebagura ukugene ibintu bidashika aho Afrika ishobora gushika nko mu gice cyanyu ikanatwara n'igikombe ko nkuko ari kuri abivuga ku vyerekeye technique abakinyi baramaze gushika kure nta gihushane kiriho kinini no mu bindi bihugu nk'ivy'Iburaya na Amerika mu manuko ariko abanebagura ivyereke umupira muri Afrika baravuga ko ikibuze n'ukumva ko novuga ko ari ibibazo biri nko mu mutwe umuntu yo kwita l'aspect psychologique mental wo bivuga ku
ndane ndatibaza kuko muri Afrika naho nibyo tumaze gushika ku rugero rubereye haracari ka kantu kukwigaya kuko utiyemera neza kamwe bita complex d'inferiority urashobora kubona igihugu nka Ghana nka Nigeria nka Cote d'Ivoire n'ibindi bikomeye za Cameroon ariko bageze guhangana n'ibihugu buraya canke Amerika yo bumanuka cyane cyane urumva ko kako bagasubiye kubabyuka rero akanyarigabo kamwe gukwiyemera ati naje ubundageze ngeze mu bigero ndashobora kwiyagara ko nkaserukira igihugu mbere n'umubare wa Afrika neza n'icyubahiro n'iteka ngahagarira makungu aho oya ako kantu karacashika rimwe na rimwe nibyo abahinga bamaze gushika mu mahiganwa akomakomeye turabafise hasigaye mugabo kumbure ko abamenyereza b'imigwi nabo bashiramo aho gatima ko kurinda agatima kukwiyemera bakabona yuko atamakemwa atakino kimubone bagura mu gwa Afrika kiri naco novuga abamenyereza kera hariho nakandi kukwinebagura nyine ngo bamenyereze imigwi serukira y'ihugu ya Afrika wabishise nibarondereye amafaranga menshi bazana abanyaburaya bazana abahehe ubu tumaze kubona yuko abamenyereza nabo nyine bageze ku rugero ruhambaye rushimishije aho twovuga nka muri Nigeria barafise umumenyereza Stephen Keshi abizi cyane yo gutwara mbere n'igikombe cya Afrika cyo mu giserukira bihugu turamaze kubona muri Ghana nabo nyine bafise umumenyereza w'umunyafrika niko kuko nahandi rero nibaza yuko nico kintu cojamo ivyo kwigaya no kwikengera tuyemeze tubone yuko tunganya igihagararo n'abandi na cyane cyane nabo bamenyereza bumvishe imikangara yabo ugugwaruka abasore bakomeye yuko atana kimwe botinya babarindishe babaremeshe gutyo kumbure kugira igihinduka byabo kuvuga ngo twebwe dufise umumenyereza wani wacu ngo nubaye abaye ngo niwe twapfuye kwikora ko ivyo oya bikava mu mitwe y'abanyafrika bakamenya ko nabo nyine ari nk'umwana aregwa agakura akaba senaka akaba umushinga nahe urugo akaba umugabo w'ijambo ibaza ko ibintu byo nayo nibyoza mu fidele
urakoze Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro gihijambo abatwumviriza turi kumwe ku telefone kandi na Prosper Karegwa akunda umupira w'amaguru Prosper washobora kutubwira ukugene witeguriye igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu gihugu cya Brazil mu kwezi kuza
Jenga mukunzi mupira w'amaguru niteguye no zigikombe cy'isi yose n'akanyamuneza kenshi gose kubera ni ibintu bidakunda kuboneka ibi binyuma y'imyaka 4 kandi igikombe cy'isi y'umupira w'amaguru kizoya mu gihugu umupira w'amaguru sanzwe ari nk'umuco iwa mu gihugu cya Brazil basanzwe afite n'abajohere benshi gose bakira mu bihugu by'Iburayi kandi mbona nk'imi cyashanye nanjye mu kigombe ya Afrika nk'uko tarasisa bivuze jembo ari ntuzaho himigwi itatu ishobora gushika mu gice cy'umunani ndavuga nka Cote d'Ivoire Nigeria na Ghana Uravye nka Cote d'Ivoire numugwi ufise abajoere benshi bakomeye gose uravye nk'itsinda barimo rya Cote d'Ivoire, Grèce, Colombie na Japon mbona mengi nibo bafise abajoere bakomeye gose uravye nk'abaye yature ba Gervinho ba Drogba n'ume yabaye meye bite mu gihugu cy'u Burusiya mbona mengi ntuze Cote d'Ivoire kinyeneza irashobora kubandanya ikarengana igishika mu gice cy'umunani kasubira nkashimika no ku gihugu cya Nigeria Nigeria ifise nayo abakinyi benshi gose bakina ku mugabane w'Uburayi mugabane iri mu iri kumwe na Argentine Argentine ifise abakinyi bakomeye gose kubasumba yoyo umugwi ntazi neza gose no mugwi twa Bosnia Herzegovina na Iran sindabazi neza gose bo mugani baza ko badashobora kuba basubira igihugu cya Nigeria hamwe nkasura nkashimika ku mugwi urimo Cameroon, Brazil, Croatia na Mexique Brazil nayo imeze nk'isumbye abantu bandi bose naho umugwi wa Croatia ubikombe by'isi yose maze kubona umugwi wa muteye ubwoba wa mukomeye gose Mexique yo benshi nibaza ko bakini wabo kiretse umukinyakina muri Manchester United Javier Hernandez Chicharito Cameroon yaza kubona yo ikinyeneza gose yashobora gutangaza Croatia ikinyeneza mbwa Brazil ni batwe duheza ari yambe mwitsinda irimo je kandi nkaba mpana amahigwe menshi kigo cha Brazil ishobora gutangaza abantu benshi gose mu gutwara ikampe cy'isi yose Argentina ata amahigwe menshi mpa kwa itsinda rikomeye rimwe gihugu cy'Ububirigi sabye gisaba jwe bakomeye gose kandi bakiri bato bato gusumba gihugu cy'ubusa ni gihugu kiko cyatembe gose mu mpira w'amaguru ni Corée du Sud ngi gihugu cyatembe gose mu mpira w'amaguru umugwi wa Ghana nta mahirwe menshi ndawako uri mu itsinda rigoye gose itsinda ry'Ubudagi Ubudagi tsana tuzi ko ari gihugu gisanzwe gikomeye gose no munsi gifite abakinyi bakira nk'icyo twakwita je collectif kandi ata mukinyi w'umustari bagenda ko nk'ama equipe yandi Portugal nayo mu gusanzwe ukomeye gose cyagiye hano ba Cristiano Ronaldo akoenchao n'abandi eta zumwe za mekana nayo ni akomeye gose irakomeye na kuyirengagiza je mbona ama equipe ashika atatu arashobora gutangaza abantu atatu canke abiri cyangwa atatu andavuga Cameroon Nigeria na Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire yo nibaza ko gushika kure gose igatwara n'igikombe
hanyuma kuko byo tumaze kuvuga ko ari nk'utubazo ushobora kubaza abandi batumire
ndafisi kibazo kimena gomba kubabaza umukinyi yitwa Diego Costa sanzwe akina igihugu cha Espagne afisa amamuko mu gihugu cha Brazil niyagenda ukina mu gihugu cha Brazil yasanzwe afisa amamuko akina contre igihugu ciwe mubona azokwakirwa neza n'abanya Brazil
Desire
je ni bazako kwakirwa neza kenshi abakinyi byagenze nkuko nya nti bakirwa neza na gatoya nti umukinyi yavuye mu mugwi w'abakimukeneye akaje handi yagarutse arumva iyo ariko arakina bamuha induru bamusifura ariko Diego Costa murazi uko yari arindiriye kuva kera gose ko hanagurwa mu gwa Brazil agahamagagwa mu nkino za kivandimwe mu gwa ntagira ukino rw'urubya ruzwi n'amategeko agahamagagwa mwo akabona rero yuko umengo nawe haragije ko kene igikombe cy'isi yose akababona rero ko muri Espagne usangwe atamukinyi w'umunemero bajya bakina inimero 9 umusatirizi wa mbere nyene yabigenewe bari bagifise bagenda ko cyane nawe Diego Costa kawari nka wo mugawa wiwe Diego Costa rero je nibaza uko mu gufata iyo ntumbero nibaza uko ni ntumbero yafashe kubera ubuzima bwiwe mugabo ndibaza yuko mu gihugu cha Brazil arashaka no gushika ahantu mbere kubera igihugu n'ikinini kandi bazo cyane mu stade menshi kwasanga n'abamuzi benshi ariko icyo nokubwira nuko akiniye kuri stade bamuzi cyane arashaka kugira ingorane na cyane cyane kugira umuteshe morale na bujya bazi ko ari umukinyi akomakomeye kandi avuki wabo mugabo yahise mu gukinira igihugu cy'Uburaye ariko igihugu cha Espagne ndashaka kugushika mugabo kenshi abakinyi ntacyo bagira baramaze kumenyera ubwa mbere bazomerewe subwa mbere bamukomeye akaruru nibaza batangora n'imizo mutere
tarasisi ari cyo wokongera ko kuri cyo kibazo
ndee nibaza yuko kubyerekeye Diego Costa ko yamuka muri Brazil yuko kumbure abakunzi ba Brazil bakaze mwihanganira kubera yoba asa n'umuhemu gukinira igihugu kitari Brazil bo bamurenganije bamufashe nawe bamurenganije cyane kuko Desire mugendanaje kubivuga njye mukinyira ndiriye akatari gatarendira cyane ngo yumve ko bazomuvunira akagohe na rimwe nabo ngo aze guseruka yerekane icamaze mu mpira maguru mu mugisiro cya gihugu ya Brazil iyo rero yarindiriye agahebura ko bamurya akara nibisanzwe ko ashobora guhitamo ahandi nabujya bitaburirwe n'amategeko kera none wose yo wenyine turavye nka Pepe n'umukinyi mwiza nabo nyine akina Portugal n'umunya Brazil yagomota akina Italiano n'umunya Brazil hariho nabandi rero nibaza yuko abo bakunzi bamwifatiye mu gahanga bo baba ariko bakoresha ka gatima nyine akatara ko gukunda nkuko byategerezwa nibaza ko mu vya fair play ibyo oya nibyo kukumurefura ibyo birasanzwe hamwe agize nk'ibintu byoshe agatsinda ibitsindo akagira ibintu bitangaze kandi ko mwe baca bicuza ati twarahombye kwa ndi wa muntu ari kudufasha hamwe naho byoshika agatsinda mu gwa Brazil akawinjiza aho byo cyabiye n'ibindi n'agashavu koduga ariko mu bisanzwe nibaza ko inyifato nk'iyo yuko ushobora kumufata no kumutyoza kumutuka kumukankamira kumuragitsure nibaza ko atari byiza na gatoya
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC muri ko mukurikirana ikiganiro gihijambo abatwumviriza aho turiko tuvuga ku vyerekeye kwitegurira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizoba mu kwezi kuza mu gihugu cya Brazil tukaba turi kumwe na Desire Hatungimana ayoboye ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru bakurikirana ivyerekeye nkino mu Burundi turi kumwe na Tarsise Tungabose umumenyesha makuru wo kuri radio y'igihugu mu Burundi akongera akaba ari n'umumenyesha makuru wa BBC turi kumwe kandi na Prosper Karegwa akunda umupira w'amaguru ngaruke ku vyerekeye karere ka Afrika aho Tarsise Tungabose wari kuravuga ko abakinyi bamaze gutera imbere mu buryo bwa technique twatwaye ko turavuga ko ikibazo gisigaye ari cyo kumva bishimye ko bigeze ku rugero nk'abandi ntibumve bafise ikintu cha complex hariho nibindi bibaza abantu bakurikirana umupira muri Afrika bavuga ko bikunda kugira ingaruka mbi ku migwisere kwira igihugu yo muri Afrika igihe igiye mu bikombe by'isi yose ni vyerekeye encadrement abari muri delegation muri federation amareta kenshi usanga ibibazo bivyuka hageze igikombe cy'isi yose nk'ibibazo by'amaprime batahaye abakinyi ibibazo byo kubajana bakabashira mu bibanza bibi mu mahoteli mabi ntibitegure neza ibyo byose bikaca durumbanya mu mutwe bigatuma badashobora gukina neza ico kibazo co wewe ukivuga ko iki ntangure kuri wewe Tarsise
ico kibazo cyamaze kwibonekeza agatari gake imbere washaka ngo kubivuze Fidele ikaze cyane cyane mu bihugu bya Afrika ikintu cy'imbarutso cyangwa kibitanguza bagomba ahanini ni ka gashiruka bute bimwe bita prime bakavuga bati mwatwemereye aya mvuge muyazane kandi tugendetse tuyabonye natana kubabwira ngo muzorindira ngo nimwatsinda nimwagire iya niko muzoheza mukayabona hariho rero abakinyi baca bagira bakagwi kuguserukira abandi bakabavugira bati bebwe ubuhuya agashiruka bute karengera ko twahura turunka kuko murabona ko natwe twaciye mu nzira itoroshe naho dushitsa bakaca batangura kubitatira ugasanga ubushikiranganzi burabe by'inkino federasiyo z'ibihugu naho saa dufite mu ruhara runiniya nazo nyera barazitabaze hakaba imvururu ugasanga abakinyi kumbe bora mfasha ubugendo baza gukinira igihugu cyabo giserukira bafite umutima utari hamwe barabana ayingwe bamwe bidodomba eka imitima itari hamwe irebagana icyo nibaza ko ari ikintu uya mu myaka tugezemo cyo gukura mu nzira nibyo bihugu nibinganya uburyo no bavuga ngo agashiruka gute kumbureye ubudagi butanga ngo ariko nka Kamerune cyangwa sinzi ikindi gihugu cyo muri Afrika ariko kutanga ibihugu birasumbana byasumbanya n'uburyo mugabo iyo bagiye inama bakahuriza ku kintu ati twiyemeje ibi turabyemeye natwe bakinyi natwe twarongoye turabyiyemeje bigaheze bakaza mu ngiro y'abasirikare kugira ngo ntihagire imyidodombo ntihagire imitima ihagarara ibaho nuko hanyuma hariho ibindi hariho ibindi duhora tubona hageze nk'ibikombe cy'isi yose cyangwa imahiganwa akomakomeye bakavuga ngo umutimikana kakizigenza baragombye kubivuga ngo eto barimo ukuntu ngo ashobora kurengera n'umumenyereza akagomba kumuha abakinyi bazoja ku rutonde cyangwa naho baba bararuzanye urutonde ahavuga ati jewe abaza gutangura mu kibuga naba bashyira iruhande ugasanga ibyo kurengera umumenyereza mukuru n'ibintu bigomba gutera akajagari kenshi bikata bikwega utugwi tuba mu mugwi tutugwi usanga tutarabana gyiza rero ugasanga ahubwo gusa n'udutegana imitego ibyo biramaze gushika hose muri Afrika gusa n'ibindi bihugu bya Burayi tumaze kubyumva ko ariho usanga bageze utugwi bamwe bahagiye bati twe twisunzira kandi tugendera kubaya bakaganira badahuza amajambo bamwe bose bavuga bakavuga utwabo Ubufaransa byari bibashikiye muri Afurika y'Epfo murabiza mu gikombe cy'isi yose giherutse hanyuma hariho n'ibindi murazi ko ibihugu bitari bice cyane cyane bya Afurika byemera umusariko byemera agati bakavuga bati twebwe abapfuma banaba batudukoreye ntacyo tuzoshikako ibyo wowe ugasanga nibyo ntibiteye induru ngo bije hejuru cyane ugasanga mugabo byamaze kuca mu mitwe y'abantu bati umupfumu kanaka ntibamubajije bagira icyo avuze cyangwa uwo baherekeza akaje mu ba ofisiyere ku rutonde ko turazi yuko ashitse aho bari kumwe abaremeresha na bujya ngo abafite uduti arabatekerera ati urero atabonetse nuko nabo nyine arafise ukuntu asaba udushyirwa kabute twiwe ingene atubatumira aho rero bikatera n'ingorane ko arahagira ngo ariko arafidikirije fizikira bikamuta kuba amazi agasanga ariko ayaga adashyira hamwe nawe ibyo bimuteye iryo teka ryo kuza kuba umuntu witwa rumenyera umugwi n'utundi tugorane hariho rero n'ibyo yavuze byo kubashyikiza mu mahoteli atanganya urugero mu gihagararo mu bwiza ibyo oya rero nibyo nibaza ko FIFA mugana yo ni mubyeyi babo ngira ngo birabyiweza ntibwe ngo abana kare basanzwe ari abantu babayabaye reka tubashyire mu hoteli bayabaye bajya nabo kutuzi ko ari ibihangange n'ibihugu byabo byifise cyane reka tuba amahoteli kumbere y'urugero rwo hejuru cyane rwose nibaduhica ari igikorwa tureba mugabo abatunganya icyo gikombe mu nzego za FIFA nuko je nibaza yuko udugorane ntitubura na rimwe mugabo harageze ko Afurika irengera mwene ibyo bimwe bikunda kudushyikira cyane cyane hageze amahiganwa arutura nk'ayo.
Desire ubivuga ko iki?
Ego nkuko Tarfisa bivuze ibikunda gushyira kenshi aha muri Afurika cyane cyane ku bintu bijyanye n'udushyiruka buti nibyo byaba bitera ingorane kuko abakinnyi benshi abona ugiye kuraba nko muri migwi yose yagiye hanze gukina usanga nko kuri 2023 abasanga bakina mu gihugu ugasanga ni nk'umwe cyangwa babiri hanyuma rero ukamuzi ko kenshi muri Afurika hari abantu benshi batavuga ukundi na cyane cyane mu bushikiranganji baburongoye inkino mu bihugu ugasanga rero abo bakinnyi basanzwe bakina hanze bamenyera ibintu bitumbereye ugasanga mu bihugu iwabo ibintu biracyari kumwe nyine ko muri Afurika aho usanga hari ubujyajya ugasanga rero abo bakinnyi nta confiance nta mwizero bafitiye abayobozi b'inkino mu gihugu ugacyusanga n'ibyo bituma bavuga bati mutaduhaye ntitugenda mutaduhaye ngo tugende tuyatwaye ntituva ngaha kandi ugasanga ko basaba n'ibindi kandi n'igihe usanga abo bakinnyi bakina hanze kubera nka bayayature usanga bamenyereye gukinana n'abandi bakinnyi b'Iburaya kandi akabona kacu bamurusha hanyuma agashaka ko nk'igihugu ciwe itanga prime nk'iyabandi bakinana mu bindi bihugu yumvise abo bazoronka ugasanga na mikoro ya Afurika sico kimwe n'ibyo bihugu bindi bya Burayi ibyo byose rero kamari ko yatera ingorane cyane ugasanga icyo kintu cyitwa prime kamari yo yama ariyo ntandaro y'ingorane n'isi yose mujyanye n'umupira muri Afurika hanyuma bagezeyo kenshi abanyafurika mbere ugiye kuraba kibo duha twumva ko bifasha nabi gusumba abandi ko murazi ko mu bihugu nk'igihugu cy'Ubufaransa muri Afurika y'Epfo bagize ingorane cyane umukinnyi Nicolas Anelka agahakwa kugwana n'umumenyereza wiwe ibyo ntituravyumva ikindi mbona ni uko muri Afurika nk'icyo Tarsisi yavuze yuko usanga ari abakinnyi bihangange bicarana n'umumenyereza cyangwa bakamuhereza abakinnyi batangura mu kibuga ibyo kenshi bajya bamenyereza baza bava hanze b'abazungu bafite amakontra manini niwe kenshi bakunda kugira ingorane kuko baca babona bati mbega duhe ikontra cyangwa duhe umukinnyi cyangwa hejuru bikabana nyine bayifata ariko mwene bagiye muri imigwi isanga imenyerezwa n'abantu basanzwe bavuka ngaha muri Afrika nyene bobo baraje ngaho bakabwira abakinyi ati wewe urazi kuvuka hajya urazi kuri Afrika nkanje iki ni biki urazi nyine tumayeho ugasanga rewe wewe arasha no kubumvisha kandi atanu ubwo bwo kuvuga ati baraje baranyirukana cyane bari kandi bamukora mu gihugu ciwe ariko rawo mbona yuko n'abamenyereza bayifisemo uruhara kuko urazi imico yabaje abazungu baza kumenyereza muri Afrika ukara imico y'abakinyi hariho byinshi batahurizako ariko mwene bajya bamenyereza nyabo kandi abamenyereza bakomeye bakinyeye mu bihugu bya Buraya kandi baragera ku ntambwe zikomakomeye bari muri Afrika rero barazi nyine Buraya babaho barazi bakiti wa muri Afrika nyine babaho barazi nyine abanyafrika babaho ibyo byose bigatuma rero bifite akamaro kanini iya njye nibaza yuko igihe Afrika hazogera igihe ikagira abamenyereza bayo ikagira abantu bose bagiye inkino babinonosoye kandi bafite uburyo njye nizera yuko hazogera igihe Afrika nayo ikagera kure izo nduru twamatwumva ziva ku mafaranga bakamenya yuko hari abadafite amafaranga kubera igihugu cyabo gikenye bakamenya yuko badategereza kwigereranya na naka kubera batabayeho cyo kimwe umushahara w'umunyafurika aba muri Cameroon cyo kimwe n'umushahara w'umuzungu aba mu gihugu cy'Ubufaransa cyanke aba mu gihugu cya Espagne ibyo byose rero bakabimenya cyane cyane bakicara hamwe hakaba zijya nama hagati y'abayobora inkino hagati y'abajejwe igihugu muri administration mu ntwaro akagenda bazi icyo bagiye gukora ntibagende bibaza ngo ari Buraya kandi musanzwe bavuka muri Afrika.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC murikamo kwirikirana ikiganiro gihe ijambo abatwumviriza. Prosper Karegwa muri make witegereje igikombe cy'isi yose ufise umwizero uwuhe ni izihe ekipe wifuza ko zoshika kure ni iyihe ekipe ubona wifuza ko yotsinda igikombe cy'isi yose?
Je nk'umukunzi w'umupira w'amaguru nsanze nkunda umugwa Cote d'Ivoire gose. Cote d'Ivoire igihe yogitwara naryo rwose kwa ni ekipe yamyerekana ko ikomeye ifite abakinnyi bakomeye bakina ku mugabane w'Uburayi bakomeye bashoboye. Ma ekipe bari musanga ako kuba ari n'abambe nka Togba Mudizi yakoze mu ekipe ya Chelsea myaka 8 yamaze aba mujuye akomeye gose nk'uyatwa umukinnyi ari mu bakinnyi bakina hagati binshi amagori menshi mu gihugu cy'Ubwongereza umukinnyi akomeye gose igihe twa ikombe cy'isi yose n'uryo gusa mbwabiragwa bivuze amafaranga y'igihugu cy'amafaranga ishobora gutwara ikombe cy'isi yose hacari kare mbwabo birashoboka.
Umwanya ugiye kuturangirana ikiganiro ni ikiganiro dushobora kuvuga n'iminsi tuzobandanya tubiganira ko mu gihe turiko turegereza igikombe cy'isi yose mu kurangiza muri make nashaka Desire na Tarsisa kuvyerekeye twako turabwa Brazil nico gihugu kizokwaka ico gikombe mu kwezi kuza mu gihe hari bibazo bikomeye bijanye n'ubutunzi n'imibano aho hitezwe ko azoba imyerekano ikomeye ikaba yanatanguye mbere. Desire na Tarsisa mwovuga ico mvyibaza ko tangura Desire muri make cyane.
Muri make gico mbona imyerekano bamwe bayivuga kuva kera gose aho muri Brazil kubera bavuga ko ibihugu byatwa amafaranga menshi kandi abanyagihugu bakenye mugabo rero cyo nomenyesha nuko mu bisanzwe FIFA nisaba ko atamyerekano yo baho cyo nibaza ko bitazonona cyane gose nuko ubisanzwe bajya muri Brazil abo bagomba kugira imyerekano usanga kenshi ari bajya abantu bahurikiye mu bintu bijyanye na politiki ariko abakunda umupira w'amaguru bobo barahari kandi benshi kandi bazaza gushyigikira imigwi muzobibona ibihugu bizuzura yumva iyo ni intambara ya politiki nibaza ko atakizonona cyane gose kuri umupira w'amaguru.
Nawe Tarsis
kuzerekeye iyo myiyerekano n'umudurumbanyo bishobora kutobera igikombe cy'isi yose nibaza nk'uko Desire bivuze yuko nabo nyine bagavye abajeje umutekano bariko barabikora babiraba nayo kuvyerekeye ko hazoba imidurumbanyo yotuma vyononekara rero nibaza yuko atamasanganya akomeye azohaba gusa ndafise impungenge zimwe ubona Brazil yaheza gutunganya igikombe 50 zatsindwa na Uruguay ico gihe muri hatwabaye byinshi n'abantu bamwe bariyahura abandi mikimi rahagarara barita Imana hari akantu rero basubiye gutsindirwa iwabo kuko bamaze gufata yuko meme ico gikombe cyamaze kuba ingabire baragitsindira rero ndafite impungenge yuko nk'igihe Brazil byogira ibyago ikavamwo bijya bice bya kane bishije bya nyuma bya demi finale ko ingorane kuko abanyagihugu byokwanga ko bihanganira gutsindwa kwabo ku gihugu cyabo nicyo gituma rero ngira nti aho nyine niho bashobora gutera ingorane ariko rero Brazil bihanganye n'ibihangange itayigira umuco bikayitinya arabudagi za Argentine ibihugu vya Buraya bimwe bikomeye cyane Brazil niyo zoba yorohewe ariko rero hakaba kamara mu kavu rimo kare n'ibyo ingorane zishobora gushika.
Murakoze. Yari Desire Hatungimana ayoboye ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru bakurikirana inkino mu Burundi. Twari kumwe kandi na Tarsis Tungabose umenyeshamakuru kuri radio y'igihugu mu Burundi akongera akaba akorera na radio BBC. Twari kumwe na Prosper Karegwa Kangara akunda umupira w'amaguru ariko yitegurira icyo gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru mu kwezi kuza muri Brazil. Turabashimiye cyane kuri ikiganiro. Murakoze.
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.